cyo nyowe nayizira hariwe. Yeah yeah, reba njerize ho kunoku nakora nanye kabaho ko kabwa banyitima byanga. Sinje nicho ndikushaba ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika kodi akumano mpera nicho kushaba ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika kodi akumano mpera. Prince Rich Brown,
yeah,
konka byono muri byona. Mukama wanji wori mukuru,
yeah.
Ni wonde nziro wire wona,
yeah.
Na hati kumano mpwera, ni simba majuguri zoba nishabangu. Mukama mpwere na nyeze mbera nziru jemu. Emitego yaba kunwa nisanti singu roba singu zawe mbawa zizawe. Kama rogo gabo gachwechere, emitego yabo jichwechereze. Bore chengu niwe vyona. Ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika ngori akumano mpwera nicho kushaba. Ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika ngori akumano mpwera. Ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika ngori akumano mpwera. Ayi mukama ukanda kanza ngori ndekanyika.